Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Maramutse nshuti bakunzi ni kaze makuru tubafitiye muri kano gatondo mugiye gushikirizwa na Joe Diana ni nahazwi amakuru yose tubafitiye turahera ku yagezwe hirya nino ku isi na mgenzi wacu Aloise Bigirimana.
Mwaramutse Diane namwe mutseze abiri uyu mwanya turahera muri Afrika. Umugabane wa Afrika ejo ku munsi wa kane niho washikana abantu barenga ibihumbi ijana bamaze kwicwa na COVID-19. Ni mu gihe uwo mugabane ubako abantu muri yaridi umwe n'imiliyoni amajana abiri winjiranywe kandi n'ikindi gisanira cy'uwo mugera. Mu bihugu 54 byo muri ako karere k'isi abantu barenga imiliyoni 3,790,000 nibo bamaze kwandura uwo mugera. Afrika y'Epfo ni igihugu cyasizikaye kurusha ibindi kuri uwo mugabane cyaratanguye gucandaga abanyagihugu ku bwinshi. Afrika ariko isanzwe ifite ibitigire biri hasi kuruta umugabane wa Buraya uza ubwa mbere mu karere kasinzikaye kurusha ahandi ku isi. Tukivuga ku makuru y'amagara y'abantu igisata cya ONU cyita ku magara y'abantu OMS cyavuze ku munsi wa kane ko cyarungitse incanco za Ebola 111 hamwe n'abahinga barenga ijana muri Guinea kurwanya Ebola. Ari ku cicaro gikuru cya OMS muri Afrika i Brazzaville muri Repubulika ya Congo, umuyobozi wa OMS muri Afrika Matsidiso Moeti yavuze ko abategetsi biteze kandi kuroswa izindi ncanco 108,600 zizova muri Leta Zunze za Amerika. Yiteze kandi ko zizoshika ku munsi w'Imana hanyuma ibikorwa byo gucandaga Ebola bitangurane n'umunsi wa mbere. Abategetsi mu gisata cy'amagara y'abantu muri Guinea batangaje icyo kiza ku munsi w'Imana inyuma yaho bigaragaye ko abantu batatu basuzumwe uwo mugera muri icyo gihugu, umuntu umwe aramaze kuhasiga ubuzima. Iryo shyirahamwe ryavuze kandi ko abantu bane bamaze gutorwa uwo mugera nyene muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, barimwo babiri bapfuye. Kandi iryo shyirahamwe ko ryarungitse abahinga hafi 20 gufasha abategetsi bo mu gisata cy'amagara y'abantu muri RDC. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU naryo ryatangaje ko ririko riratororokanya $15 million z'amadolari mu kigega cyaryo cyo gufasha mu byihutirwa azojya gufasha ibyo bihugu bibiri bya Guinea na Repubulika ya Demokarasi ya Congo biriko birahangana n'icyo kiza cya Ebola. Mu makungu muri Leta Zunze za Amerika, amamiliyoni y'Abanyamerika bari mu bihe bikomeye by'imbeho izura inzara hamwe n'urubura rwa neje bikaze cyane. Ibyatumye umuyaga nkuba ucika muri Leta ya Texas mu bice bimwe bimwe. Ubu abari mu kizima bashitse ku gice cy'umuliyoni ejo ku munsi wa kane ku nshuro ya mbere mu minsi ine. Ugo rubura rwa neje n'imbeho bimaze guhitana abantu hafi 30 muri Amerika muri yindwi. Ikigo cya Amerika kijejwe gukurikiranira hafi ibihe kivuga ko iyo mbeho n'urwo rubura rwa neje biriko biraduga bigana mu buraruko bwa Amerika, aho ejo ku munsi wa kane no kuri wa gatanu akarere ka New York kamaze kugabishwa. Leta Zunze za Amerika ejo ku munsi wa kane yavuze ko yiteguye kuganira na Irani ku masezerano ya nikleyere yo mu 2015 yaratumbereye kubuza Irani kuronka ibirwanisho bya nikleyere. Ni mu ntumbero yo kurokora ayo masezerano Amerika yavuyemo haraheze hafi imyaka itatu. Irani yakiranye igishika icyo cyumviro cya Amerika cyashikirijwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Anthony Blinken mu nama yagiranye yifashishijwe ubuhinga bwa video conference n'abagenzi biwe b'imigenderanire mu Bwongereza, Ubufaransa n'Ubudage aho bari i Paris.
Aloise Bigirimana urakoze kuri amakuru yose waduteguriye ukawuhejeje kudushikiriza yose nibutse inshuti z'ijwi rya Amerika ko zishobora kuyasanga kuri we zitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com mukanya ni incamake y'amakuru agezeho mu karere k'ibiyaga bigari. Kongere twashimire kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45, 31 na 41. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 ya radio ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya radio inshuti ya bose. Incamake y'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari tubafitiye muri kano gatondo. Igisirikare cha Uganda cyasabye kigongwe bamwe bamenyesha makuru inyuma yo gukubita no gukomeretsa abari bagiye gukurikirana inguru y'itangwa ry'ikirego cha Bobi Wine yahiganye mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu biro bya ONU biri Kampala ku mugwa mukuru wa Uganda.
That incident is regrettable, and I want to take this opportunity to extend my apologies to those friends of ours who were assaulted. The excesses exhibited were not sanctioned, nor were they justified.
Oni General David Muhozi, umukuru w'abasirikare ba Uganda, muri make aharagira ati "Nsabye imbabazi inshuti zacu zamenyesha makuru bose bahohotewe n'igisirikare, ibyakozwe byari birenze urugero kandi nabyo twari twabatumye." Hakurya ya Uganda, mu Rwanda naho ico gihugu casubije abakenguza amateka n'abashinga amateka ba Amerika basaba irekurwa rya Paul Rusesabagina. Muraza kumva ubushikiranganji bw'ubutungane muri ico gihugu ico buvuga kuri no dossier muri hagufi y'amaradiyo yanyu Kidonido. Yano makuru yose duce ku masonga agezeho mu karere k'ibiyaga bigari. Nenda bice ku masonga nkitangura sentare ya gisirikare muri Uganda yarayihanye abasirikare indwi bakubise amenyesha makuru bari kurondera makuru ahakorera ishiramwe mpuzamakungu ONU i Kampala aho umunyepolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda Bobi Wine yari gutanga ikirego kuwa gatatu. Ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu Ignatius Bahizi akora ijwi rya Amerika i Kampala muri Uganda.
Guhana abo basirikare byaje nyuma yo gusaba imbabazi abanyamakuru byakozwe n'umugaba w'ingabo General David Muhozi mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru akagaya imyifatire mibi y'abasirikare bahohoteye abanyamakuru bari mu kazi kabo. Ibyo byarabibaye ku muhanda ugana ku kigo cy'umuryango w'abibumbye cyita ku burenganzira bwa kiremwa muntu mu mujyi wa Kampala. Abanyamakuru bagera ku 10 barakubiswe abandi barakomereka. Uwo mukuru w'igisirikare yabwiye abanyamakuru ko abasirikare bakoze ubwo bugizi bwa nabi babikoze ku giti cyabo. Yemeza ko bagiye guhanwa by'intangarugero kugira ngo bazabere urugero bagenzi babo.
That incident is regrettable, and I want to take this opportunity to extend my apologies to...
Ibyabaye birababaje cyane, reka mfatireho aka kanya nsabe imbabazi abanyamakuru bahohotewe. Ibyakozwe n'abo basirikare bacu ntabwo bari babitumwe kandi ntabwo byemewe mu muco w'igisirikare cyacu. Igisirikare cya UPDF kizi neza inyungu iri mu bufatanye bwacyo hamwe n'abanyamakuru. Ntabwo ari twe rero dushobora kubangamira abanyamakuru mu buryo bunyuranyije n'amategeko.
In an illegitimate way.
Umugaba w'ingabo yanavuze ko hagiye kubaho inama n'amashyirahamwe y'abanyamakuru mu gihugu hamwe n'inzego zishinzwe umutekano kugira ngo bashakire hamwe uburyo impande zombi zakora akazi zidashamiranye. Nyuma y'amasaha make umukuru w'igisirikare amaze kuvugana n'abanyamakuru, urukiko rw'ibanze rwa gisirikare rwahise ruburanisha abo basirikare barindwi. Barashinjwa ibyaha birimo imyifatire mibi inyuranyije n'umuco hamwe n'amahame by'igisirikare cya Uganda. Abo basirikare uko ari barindwi bakatiwe ibihano byo gufungwa hagati y'ukwezi kumwe n'amezi atatu. Umukuru w'urukiko rwa gisirikare Lieutenant Colonel Guy Mpandwa yavuze ko ibi bihano bigomba kwibutsa abasirikare bose ko bakwiye kwifata neza mu kazi kabo no kubahiriza uburenganzira bwa kiremwa muntu buri gihe bari ku kazi. Nyamara ariko ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu gihugu rivuga ko bimaze kuba ibintu bisanzwe ko inzego zishinzwe umutekano zihonyora uburenganzira bw'abanyamakuru nyuma zigasaba imbabazi ariko ntihagire igihinduka. Basabye ko hafatwa izindi ngamba zizatuma Leta ihagarika burundu ibikorwa by'abashinzwe umutekano ku banyamakuru nk'uko Bwana Steven Ouma Bwire, umunyamabanga w'umuryango w'abanyamakuru Uganda Journalists Union, yatangarije Ijwi rya Amerika.
We think that these actions are only aimed at intimidating the journalists.
Ati twibaza ko ibikorwa by'abasirikare bigendereye gutinyisha abanyamakuru no kubudizamo ubwisanzure bw'itangazamakuru muri iki gihugu. Igisirikare cyasabye imbabazi ariko icyo ntacyo bitanga kuko ni ibisanzwe. Barasaba imbabazi buri gihe ariko ntihagire igihinduka. Twe nk'ishyirahamwe turateganya gusaba abanyamakuru bose guhagarika gutara amakuru y'ibikorwa bya leta byose kugeza ubwo leta ishyizeho uburyo bwo kurinda abanyamakuru bidasubirwaho no kubacungira umutekano. Bamwe mu bashinzwe umutekano mu gihugu badushyiraho iterabwoba ryinshi bavuga ko twabaye abavugizi b'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ariko ntabwo ariko bimeze. Twe nk'abanyamakuru reka tubibutse ko icyo dushinzwe ari ugutara amakuru ayariyo yose tudafite uruhande tubogamiye. Ishyirahamwe ry'abanyamakuru muri Afurika naryo ryunganiye iryo muri Uganda mu kwamagana ibikorwa byo guhohotera abanyamakuru bari ku kazi kabo. Mu itangazo basohoye, basabye Perezida Museveni guhagarika ibikorwa byose byo kubangamira uburenganzira bwa kiremwamuntu muri Uganda, hamwe n'ubw'abanyamakuru byatangiye kugaragara cyane mu matora aherutse mu gihugu. Basabye Leta kubahiriza amategeko ya Uganda arengera ubwisanzure bw'itangazamakuru. Nibutse ko atari ubwa mbere uburenganzira bw'abanyamakuru buhohotewe mu gihugu. Uganda yari isanzwe izwi nka kimwe mu bihugu bya mbere mu korohereza akazi abanyamakuru no gukorera mu bwisanzure muri Afurika, ariko ibimaze iminsi biba bitangisha yuko abanyamakuru mu gihugu babangamiwe cyane. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Ignatius Bahizi, urakoze. Umugujeje gutunganya amatora mu Burundi Seni warayishyize ahabona icegeranyo cenge na matora y'umukuru w'igihugu n'ayandi yakurikiye yagenze mu mwaka uheze. Umurwi wemeje ko ayo matora yashikanye ku butegetsi President Evariste Ndayishimiye aturuka mu mugambwe CNDD-FDD umaze imyaka 15 ku butegetsi yagenze neza cyane. Mu mugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi ukaba wanatahukanye ikibanza cya kabiri naho wahavuye wemera kuja muri leta, n'ubu baracemanga ko ayo matora yaranzwe n'utunenge twinshi. Ibindi na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru ari Kigali mu Rwanda.
Turemeza tutajya umunwa n'ijwi rirenga kw'amatora ya 2020 yagenze neza cyane.
Uyu ni Pierre Claver Kazihise arongoye umugwiseni utegura amatora mu Burundi, ariko arashikiriza icegeranyo cinge na matora yabaye ku mwaka uheze yagenze. Kazihise yemeje ko ayo matora yagenze neza mu mahoro n'umutekano.
Noneho akuzuye ntikamurikwa. Umukuru w'igihugu arahangamye. Inama nshingamateka na nkenguzamateka zirasasa. Inama z'amakomine zirakora ukuri kwamye. Inama z'imitumba na karitiye ziri ku murimo.
Na matora yashikanye Perezida Evariste Ndayishimiye umukandida w'umugambi CNDD-FDD ku ntebe y'umukuru w'igihugu ku majwi 68 n'ibicindwi ku ijana. Umugwiseni watangaje ko icyatumye amatora agenda neza ari inyigisho zatanzwe mu gihugu zerekeye ingene abanyagihugu bakwiye kwigenza mu bihe by'amatora. Arashima ko n'uburyo bwose bwakoreshejwe bwatanzwe na leta gusa. Amatora y'umukuru w'igihugu, ay'abashingamateka n'ay'abajenama b'amakomine yabereye umunsi umwe itariki 20 z'ukwezi kwa gatanu umwaka uheze. Umugwiseni uvuga ko harimo akarusho.
Ntitwarinze guha amaboko abatayakira kugira dutume ko ibikoresho nkenerwa by'amatora kuko uburyo bwariho. Kuvyerekeye kwegeraniriza ku isango rimwe amatora atandukanye nk'uko vyagenze biratuma koko uburyo bwari bukenewe igihitora rimwe rimwe gisangije isango bugabanuka. Inzego zijejwe ubutungane turashima cyane uruhara abari muri izo nzego bagize mu kuba hafi y'abenegihugu kugira batunganirize canke bahanye ivyaha byo mu matora. Turakenguruke kandi imigambo yose yiteze matora hamwe n'abitoje bose. Amatora aba mwituze ibivuyemwo baravyakirana ugweze. Amahoro ni yose mu gihugu.
Yamara umugambi Sanel watahukanye ikibanza cya kabiri n'amajwi 28 n'igice kimwe ku ijana, siko ubibona. Wowo n'uburacemeza ko amatora yabajemwo ubusuma. Uwo mugambi ndetse waritwaje muri sentare yubahiriza ibyirizo wa shingiro. Gusa iyo sentare yavuye itangaza ko ibirego by'ubusuma bw'amatora byatanzwe n'umugambi Sanel atashingiro bifise. Kuri uyu wa kane icegeranyo cya nyuma cy'ayo matora kimaze kuja habona, Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya icyo uwo umugambwe ubivuga ko umuvugizi wawo Terence Manirambona nta kinini yashatse gushikiriza gusa uwo mugambwe wemeje ko hari abanywanyi bawo barenga 200 bafashwe igihe cy'amatora n'ubu bagifunzwe agasaba ko borekugwa naho wakanye ivyavuye mu matora uwo mugambwe waremeye kuja muri leta no mu nama nshingamateka Agaton Gwasa atwara uwo mugambwe yabwiye Ijwi ry'Amerika kunduheze ko ari mu ntumbero yo kwitegurira amatora zo kurikira hari mu birori byo guhimbaza imyaka 2 umaze wemerewe n'amategeko yanahanuye abanywanyi biwe kubatocika intege naho batatsinze
ngomba kubatera intege hariho abade gukiwe bamwe bariyumvira mbere no kuvuga baranavuga ngo ntibazosubira kuja mu matora wa wundi ti n'Imana irabizi nta kibima itakizi kandi kintu cyose kibira umwanya wacu kandi ndabasabe musubire muhaguruke ibikorwa ntibyahagaze kubera amatora heze kuko amatora heze utegura yandi hirya no hino inyangamugayo ziratunganya ibikorwa bikaburabuzwa abantu bagiye kuborana muri permanence ngo ntibishoboka Nanya nkamugayo irota ihungabanya umutekano.
Umugwiseni wamenyesheje ko kumiliyaridi zirenga 97 wari wahawe na leta yo gutegura amatora hasigaye amafaranga angana n'imiliyaridi zirenga 29. Pierre Clavier ni inkuru Kigali ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanye n'amakuru tubafitiye muri kano kanya gezeho mu karere k'ibiyaga bigari. Inyumekete bamwe magizi na mashinga mateka na nkengu za mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bandikiriye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame basaba ko Paul Rusesabagina arekurwa umushikiranganje w'ubutungane mu Rwanda Johnson Businge yarasubije iryo kete ku itariki ya 22 y'ukwezi kwa 12 umwaka uheze ibaruwa rya Businge ryagiye ahabona kwa kabiri w'inondwi y'abanyamerika naryo rimaze kuja ahabona Mugenzi wacu Thomas Kamilindi aducishiriza amaso ku nyishu u Rwanda rwarungikiye Amerika.
Ministre Businge aragira ati murasaba Perezida wa Repubulika kwivanga mu mikorere y'inkiko kandi binyuranyije n'amategeko. Nta na hamwe ibaruwa yanyu ikomoza ku byaha bikomeye Rusesabagina nabo bareganwa 18 bashinjwa. Mu bitero bitatu bitandukanye mu 2018 umutwe wa gisirikari w'ishyaka rya Rusesabagina wishe abasivili 9 urasahura uranatwika Rusesabagina yarabyiyemereye muri video yashyize ku mbuga nkoranyambaga mu kwezi kwa 12 mu 2018 Ministri Businge arakomeza muri ibaruwa ati ntaho ifatwa rya Rusesabagina rinyuranyije n'amategeko nk'uko urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB rubibona rwakurikije impapuro zo kumuta muri yombi zari zimaze igihe iyi ni inzira y'amategeko yemewe mu rwego mpuzamahanga harimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ministri Businge agaragaza ko Rusesabagina nk'undi muturage wese afite uburenganzira ku butabera butabogamye kandi bunyuze mu nzira z'umucyo aragira ati nshimishijwe nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibikurikirira hafi nejejwe kandi nuko ikigo cy'urugaga rw'abavoka bo muri Amerika kigenzura uburenganzira bwa muntu Center for Human Rights of the American Bar Association n'umuryango uharanira ubutabera The Clooney Foundation for Justice basabye kuza gukurikirana urubanza rwa Rusesabagina tubahaye ikaze mu rwego rw'amabwiriza y'urukiko agenewe indorerezi zose zibishaka abadiplomate batandukanye barimo n'aba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakurikiranye inzira zose z'ibanze z'urubanza bafite uburenganzira bwo gukomeza kurukurikirana Ministri w'ubutabera w'u Rwanda arakomeza ati kubera ko Rusesabagina afite ubwenegihugu bubiri bw'u Rwanda n'ububirigi abadiplomate b'ababirigi bamusura buri gihe cyose babisabiye n'umudiplomate wa Amerika nawe yamusuye igihe yabisabye nta kibazo ubuzima bwa Rusesabagina bufite kandi abashinzwe iby'ubuzima muri gereza afungiyemo bahora bakora uko bikwiye kugira ngo avurwe igihe cyose abikeneye avugana kenshi n'umuryango we afite kandi abamwunganira mu by'amategeko yihitiyemo ndibwira ko muha agaciro ubuzima bw'abanyarwanda bose kimwe kandi ko mutagamije kwimika umuco wo kudahana kubyaha biremereye nk'ibyo Rusesa bagina ashinjwa. Igikuru n'ukureka ubutabera bugakomeza akazi kabwo mu nyungu z'umubano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'u Rwanda. Iyo rero yari ibarwa ya Ministre Johnson Busingye w'u Rwanda kuri bamwe mu bagize Inteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika basaba ko Rusesa bagina afungurwa. Hagati aho ejo kuwa kabiri umuvugizi wa Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ned Price mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru nawe yagarutse kuri uru rubanza rwa Paul Rusesa bagina avuga ko bahaye amabwiriza ambasaderi wabo mu Rwanda kugira ngo arukurikiranire hafi.
Thomas Kamili ndi tukiri kuri dosye ya Rusesa bagina president Rwanda Paul Kagame yarahaye ikiganiro television y'Inyamerika CNN aho yasiguye ko Paul Rusesa bagina yagejejwe mu Rwanda. Ivyo president Kagame yabwiye umenyesha makuru wa CNN Richard Cross bisubirwamo mu Kinyarwanda na mgenzi wacu Eric Bagiruwusa.
It was very proper and legal. In fact, the more or less
byari biciye mu cyo cyane kandi byubahirije amategeko. Mu byukuri yarizanye ubwe igihe yari mu bitari byo, ariko yaranakomeje muri urwo rugendo rwo gukora ibintu bicyahoze akora mu bihe byashize. Rero yaragiye mu Burundi, ntabwo yaragiye Dubai nk'uko bamwe mu bantu babivuga. Dubai yarahanyuze gusa nk'uko Chicago yahanyuze, yaravuye muri
Leta Zunze Ubumwe za Amerika. But he didn't expect to end up in Kigali.
Kwisanga Kigali?
Well, I don't mind what he expected. If he expected to go to Burundi to connect with the people he has been working with or leading,
sinitaye kucyo ari yiteze. Niba yari yiteze kujya Burundi guhura n'abantu bakoranaga cyangwa yayoboraga mu guhungabanya igihugu cyacu, ni iki mugomba cyangwa undi muntu? Oya 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 oya, kumuzana cyangwa kumuyobora akazi Kigali kuvuga ko binyuranije n'amategeko ni ibintu bihabanye cyane bidasubirwaho. Noneho kuri we yakoranaga n'umuntu ukomoka mu Burundi, sibyo? Mu mugambi umwe wo guhungabanya igihugu cyacu, uwo muntu nyine yafashe icyemezo cyo kumuyobora i Kigali, umuntu bakoranaga yizeraga kandi Leta yakoranaga n'uwo muntu yizeraga. Ni gute Leta yabazwa iby'icyo gikorwa?
How does government become culpable for that operation? All those concerns that can't be further from the truth. One,
ibyo byose ntibigomba kujya kure y'ukuri. Cya mbere, Rusesa bagina ni umuturage w'iki gihugu wakoze ibintu biteye ubwoba, yakoze ibyaha. Numvise ko afite ubwene bw'igihugu bw'ibindi bihugu. Ibyo nta kibazo, nta n'ikibazo mbifiteho. Ariko hagati aho arareganwa n'abandi bantu, ntabwo ari wenyine kuri aho ngaho agomba kuburanishwa. Ibyo nabyo nibigomba kurebwaho. Ibyo rero kuvuga ngo agomba gufatwa wenyine, agafatwa mu buryo budasanzwe, ibyo ntibizakora. Ikibazo kiri mu rukiko kuri abo bose bagiye kuburanishwa, kandi ni ngombwa ko haba ubutabera buboneye.
So the case is going to court, all these people being tried, and it is important that there is a fair trial.
Ibi byashize byasigiye cy'urubyiruko. Ubu rubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirirwa ibyo urubyiruko mu kiganiro ejo.
Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize, twubake ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Mukanya turahana gahindukira, ariko imbere yo kugahana reka dusure gato mu gihugu cy'u Burundi. Amashyirahamwe y'ubutumatuma nako kuva ubu hatacemerewe gushinga iminara mu bibanza biri hagati y'imihana, abahaba batabanje kugirishwa inama mu vyigwa vyo kwiga ingaruka ibi bishobora kubagiraho. Ingingo iri mu itegeko rishasha rigenga ibidukikije. Iri tegeko kandi risaba Leta kuronsa ibibanza bishasha amahinguriro yubatswe hafi y'imihana. Ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu Eloge Vidikaneza.
mushikanganje uburimyi ubworozi n'ibidukikije atsigura ko amashyirahamwe amwe amwe yakorera mu mihana y'abantu yashinzwe mu kajagari kandi ko atera indwara nyinshi abanyagihugu n'iminara y'amashyirahamwe yo gutuma tumana ko niko kuko imbere y'abashinga amateka kuri uyu wa gatatu ku mugoroba Deogide Rurema yavuze ko kuva ubu ata minara izosubira gushingwa haba abantu mu gihe ibyo bibanza bene kubibamwo batagishijwe inama ayari mu nama ashinga amateka mu Kigobe mu buraruko bwa Bujumbura mu rwa mukuru w'ubutunzi gusigura itegeko rishasha rigenga ibidukikije
hari umuntu avuga ati jewe yipaster ndayikuhaye yishiremo antene none ubu imbere yuko baprasa yo antene le public concerné izogira ico iterereye bariko baragira negative impact environmental none ibintu mwumva ko ari ikintu gikomeye cyane mwebwe bakayizana muri quartier wanyu murahaguruka mukavuga muti nimuze mudushiremo muri analyse d'impact environnemental ibintu byabaye una paso cyereje hanyuma tugasanga abantu bagwaye iki ni kintu rero mwumva ko na kanovera tuzanye
ruremaje ari gushika nganje bwidukikije meza kandi ko myaka ishize hari abantu batera ubwoba bamwe mu bategetsi nabo nyene narimo mu gihe baba ariko bakora ku bw'inyungu rusangi yizeza ko bitazongera kuri leta nzeyi amenyesha kwikorera mu runani kubwiwe bikorwa byinshi bidakurikije amategeko biterwa n'abantu bakunda amafaranga hamwe no kwikunda kw'abandi bantu bamwe bamwe avuga ko mu ntumbero y'ukomeza urugamba rw'ukorera n'ukingira abanyagihugu retijejwe amashyirahamwe yubatswe hafi y'ahaturiye abantu agiye kwimurwa
barabizi twama twavuze kugira ama pretraitement imbere y'uko basuka ibintu mu mazi cyangwa umuki ariko naho umuti ni iki kintu kijanye na planification de l'aménagement du territoire ubu tuzogira evaluation hari ayo tuzosaba yuko yidelokaliza hari n'ibyo tuzosaba yuko bahindura mwarumvise nka buseko tumaze kwanaliza neza twavuze tuti nta yindi solution ni bave hariya bari ni mu bene gihugu ubu turi ko turabaronderera ahantu muca mwumva yuko nibi bizotorerwa umuti atari bya kera gusa
iyo shyirahamwe buseko rihingura isima n'iryo umugwiza atunga w'umunyarwanda y'abatwa Tribert Rujugiro rirahitwa Karurama mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushe burengero bw'u Burundi abahabaye inshuro zitari nke baridoze basaba yuko ryo kwimugwa bakemeza ko imyotsi hafumbuka yonona ubuzima bwabo hamwe n'ibakikije kuri uyu wa kane yabaganiriye n'ijwi rya Amerika berekanye akanyamuneza ariko basaba ko haba n'izindi ngingo mperekeza zirimo gushumbusha abagwaye n'amazu yabo yononekaye
ubu bwacu bwo twasaba ko n'ubu nyine tuhapfa kugira ngo amagara yacu agire neza ntasinzikara cyane no gusinzikara twamaze no gusinzikara gusa n'andi bazabuza abantu umuntu atembagara tushatse ko twapfuye ariko arasinzikara rwose abana bo burumba n'ikibazo ko twashaka no kuvuga ngo umugambo we bakajya gutembera katabwije ubwo umwana we yirwa ngaho abantu birwa ngaho bumva ko bapfuye nta buzima bakuhari
bahagaze cyane kuyimugwa mugabo nk'abantu twamaze igihe kinini tumaze imisi nayo twamwe iryo vumbi tukarifungura mu njya tukajyamana najyo mu gitanda inyuma y'imugwa yaryo ntabwo tuzi ingenzi bwashyizeho bumeze byasaba rero ko bahagarara ko n'ingingo y'indishyi y'akababaro ku bantu bahabaye babanye najyo usanga basohoka isima nyinshi akajyamana n'igihugu akaba rero dufungura paraporo y'ijya mu magunira ahubwo batwara mu kubakisha amazu
jewe umwe mu bene gihugu aho ngaha aha mu Cibitoke hafi y'ihinguriro buseko turashima ingingo y'umushikanganji w'ibidukikije arashikije imbere n'amashyiga amateka yuko ihinguriro buseko rishobora kwimugwa rigatwagwa ahandi mu byukuri ihinguriro tubanye nabi cyane bivanye n'ukuntu itigita tukabura amahoro tukarugusinza n'intumo iva kuri nyahinguriro ugasanga mu byukuri urafungura mu mpuzu waneke mpuzu ugasanga ni sima gusa ibyo wanikiye kombe ugasanga ni sima gusa mu byukuri ingingo turayishima hamwe yoshirwa mu ngiro bya byiza cyane gusomba ntibibe bizoje mu majambo gusa mu bisanzwe twe turafite inkurikizi mbi mu buzima bwacu bivaye n'ibyo dufungura amazi itumye byose usanga ari sima gusa kumurisha kuba twarandukiwe cyane ushaka kuzogira ingaruka mbi mu buzima bwacu bwa misi yose bivanye n'ibi imyaka tubaye dukomeye induru tuvuga cyane dusaba leta no kubishyira mu ngiro bikaba bishobotse vuba mbere byanashoboka mbere hakazwe n'abaganga b'abahinga bashaka kudupima bakaraba ko ubwo buzima twawe mu muri iyo myaka yose atankurikiza imbi twadufite mu buzima bwacu amazu yose uraje ku mabati ni sima gusa amabati y'imyaka itanu amaze gutangira kugwa ingese kubera isima igikurikiye n'amafisi yayo ku mazu inzu zose naho zifite amashenaje mfere n'abasuperi usanga zati migaga kubera uko gutigita kwa mu mashini umva rero ntituzi ko naho bokwiyemuka mugamva ko amazu tubayemo nayo yone nta buramba afise kandi twatwubatse ko mbere bamwe bamu makredi dusabye makredi tutareza no kwishyura ahamenzi gacibomo kutareza kwishyura niyo kredi esi kudashaka kubaka iyindi gute ni kredi ya mbere sarayima ibyo byose mwacaza kubyiga mukaraba ko kumbure byoronka inyishu inezira abanyagihugu ugiye ubwo ntitwase buseko mugabo natwe muva ko twese twagitsenzikaye natwe tukaronka ico cyumakumbure natwe tuzobaho muri kazo zakacu n'imiryango yacu
iteko rishasha arya ngirudukikije yemejwe ijana ku ijana n'abashinga amateka ibindi biri kubiyemo no kubuza abantu bubaka mu bibanza byegereye inzuzi n'ibiyaga hamwe n'undi rwego rushasha ruzunganira ikigo cy'igihugu kijejwe gukingira ibidukikije eroje wirika neza ijwi rya Amerika
urakoze eroje wirika neza kawe no kuri we duce dusozera amakuru ya mbere twa twafitiye muri kino gitondo dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongera abashikire kuri mikro mari kumwe na Joy Diane ni nahazwe ibiganiro n'amakuru za mbere byari bihagarikiwe na Edi Rwema byashizwe hamwe na Fasil Gebe utwe mu izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza kugira igitondo cyiza no gutangura weekend nziza ahanje tuzongera ku munsi wa Mungu mukurindira mubandanye muranirwa ibyo mwimo byose.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America.